Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora no muri Congo uturiyo. Mwiriwe gute nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru mugiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazwe. Muri Kenya mundwiza hazo amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida Raila Odinga ashigikiwe na President Uhuru Kenyatta na William Ruto asanzwe ari Vice President nibo baza kwisonga ry'abahabwa amahirwe yo kuzotsinda.
Uko bimeze hari igicuka kinini yamamazo ikomeye cyane aho mu mihanda duhura n'amamodoka menshi agenda yamamaza abana bariya ugasanga ibibanza publike byinshi byabyakiriye abanyapolitike.
Uwo ni Bosco Kubwayo ni umusesanguzi mu vya politika ari mu gisagara ca Nairobi muri Kenya. Dufite inkuru nziza bigisha bo mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iri kwiriga umugambi wo kubongera imishahara. Uwo mugambi karamukugiye mu ngiro n'uwabigisha bose bari mu gihugu cose c'u Rwanda. Mu karere k'ibiyaga bigari kandi abantu barenga 24 bamaze guhitanwa n'imyuzure mu bice by'ubuseruko bwa Uganda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyerekano yamiriza MONUSCO irabandanya. Abasirikare ba MONUSCO bisha abanyagihugu ejo babarashe bamenyekanye igihugu bavamwo ni abatanzania. Amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mwe hafi ya maradio yanyu. Tubafitiye n'ikiganiro kidasanzwe twagiranye na Gaton Rwasa adamutse umugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi Senel. Reka turahere muri Uganda. Abantu barenga 24 aribo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imyuzure mu bice by'ubuseruko bwa Uganda. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Yavuzwe na guverinoma n'umuryango utabara imbabare kuwahuje muri Uganda. Imyuzure mu bice bya Bugisu, Mbale na Kapchogwa ku ikubitiro yatwaye ubuzima bw'abantu 10 ku cyumweru. Minisiteri ishinzwe ibiza mu biro bya Minisitiri w'Intebe yabivuze mu itangazo ryo mu ijoro ryo ku cyumweru. Cyakora kuri uyu wa mbere umubare w'abapfuye wazamutse. Umuvugizi wa kuwahuje Irene Nakasita yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ko kugeza ubu abatabazi babashije kubona imirambo 21 bakuye Imbale n'indi 3 bavanye i Kapchogwa. Yavuze ko ikamyo yikoreye ibyangombwa by'ubutabazi yahagurutse igiye gufasha abataye ibyabo mu bice byakozweho n'imyuzure. Imvura nyinshi iguye nyuma y'igihe kirekire cy'amapfa mu bice binini by'igihugu aho yangije byinshi harimo n'imyaka mu mirima.
Ejo ni Mukankusi duce tubandaniriza muri Sudan aho ico gihugu gitangaza ko umuntu umwe wa mbere yasanganywe umugera w'ibihara vy'inguge ni mu ntara ya Darfur. Fidel Niyongabo nivyaje kutubwira.
Kiranganje rujejwe amagara y'abantu bwatangaje mu ijoro ryo kumunsi w'Imana ko umuntu afite imyaka 16 yasanganywe uwo mugera mu rwiheze mu ntara ya Darfur yo mu burengero bw'igihugu. Habirenga ngaho vyatangajwe kuvyerekeye uwo muntu. Ubwo bushikiranganje bwatangaje ko hari abandi bantu bagera kuri 38 bikekwa ko banduye ikiza cy'umugera w'ibihara vy'inguge ko yamara vyibonekeje ko badafise uwo mugera inyuma y'uko bapimwe. Mara umwe muri bo yarasanganywe uwo mugera mu ntara ya Darfur yo mu burengero. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bariko bakora kugira bamenye abantu bose boba baregeranye nawe mu ntumbero y'ukugabanya ikwiragira ry'uwo mugera. Ukwiyadukiza kw'ikiza cy'umugera w'ibihara vy'inguge ishobora kugira ingaruka zikomeye mu ntara ya Darfur yasinzikajwe n'ingwano yamaze imyaka itari mike hamwe n'ibindi bice vya Sudani. Icyo gihugu gishobora gukumirwa n'amakungu. Indwara ifitaniye isano n'ibihara vy'inguge yaribonekeje mu bice byo mu karere ko muri Afrika yo hagati na Afrika mu burengero imbere yo gukwiragira mu bice bitandukanye vyo ku isi. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje mu kwezi guheze ko ikiza cy'umugera w'ibihara vy'inguge ari ikibazo kigeramiye amakungu gitegerezwa guhagurukirwa byihutirwa.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ari mu rugendo muri Singapore, bitegekanyije ko urwo rugendo rushobora no kumushikana muri Taiwan, naho Ubushinwa budashigikiye na gato ko agendera ico gihugu. Ubushinwa bugabisha ko Nancy Pelosi akanamuka agiye muri Taiwan uzokwihora hashobora kuba ingaruka zitandukanye. Oriane itanga ishaka arabandanya ino nkuru.
Ni mu rugendo rw'iminsi ibiri ajanyemwo n'umugwi w'abandi bashingamateka. Muri urwo rugendo muri Aziya bivugwa ko bashobora kongera ko igihugu cya Taiwan. Pelosi yabonanye n'umukuru w'igihugu Hamila Jacob hamwe n'umushikiranganji mukuru Lee Hsien Loong. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bwa Singapore bwamenyesheje ko Pelosi azobonana n'abandi bategetsi ba leta. Mu ijambo yashikirije, Pelosi yatangaje ko ari kumwe n'abashingamateka batanu b'abademokrati muri Aziya mu ntumbero kwerekana imigenderanire ikomeye cyane iri hagati ya Amerika n'ibihugu byo muri ako karere. Pelosi ntiyatomoye neza nimba azokwinuba ivyo igihugu c'Ubushinwa kivuga ko kidashaka ko aca muri Taiwan muri urwo rugendo rwiwe rufise ku rutonde ibindi bihugu nka Malaysia, Korea y'Epfo, Ubuyapani n'ibindi. Nancy Pelosi agiye muri Taiwan azobabaye umutegetsi wa mbere wa Amerika wo ku rwego rwo hejuru ashitseyo kuva mu mwaka w'1997, aho Newt Gingrich yari muri ayo mabanga Pelosi arimwo yagirayo urugendo. Gingrich nawe nyene yari yagiye aherekejwe n'umugwi w'abashingamateka.
Tachabandanye n'amakuru agezweho hujyana no kwisa. Afrika y'Epfo yemeza ko igitigiri c'inzovu zicwa mu buryo buciye kubiri n'amategeko kwera amahembe yazo ciyongereye cyane muri ano mezi atandatu atangurira uno mwaka w'2022 turimwo. Abahigi barahinduye umukenyero wazo kugira ngo bazitware ayo menyo, ubu bazisanga ama parke yigenga nk'uko muvyumva mu nkuru ya mgenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Ministri ushinzwe ibidukikije Barbara Chrissy wabivuze kuri uyu wa mbere yatangaje ko izindi nkura 10 zahizwe mu gihugu kurusha mu gice cya mbere cy'umwaka ushize, bikaba byaratumye umubare wose hamwe uba 259. Ubuhigi muri icyo gihugu gikize ku nganda kurusha ibindi bya Afurika bwari bwongeye kuzamuka mu mwaka ushize nyuma y'uko ingamba zari zafatiwe icyorezo cya COVID-19 mu mwaka 2020 zikuweho. Afurika y'Epfo ibarwamo hafi kimwe cya kabiri cy'inkura zose z'umukara zishobora gucika ku mugabane wa Afurika. Ni nacyo gihugu gifite inkura nyinshi z'umweru usanga zibasiwe kurusha izindi. Ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije no kuba maso byariyongereye mu cyanya cyamamaye ku isi pariki y'igihugu ya Kruger. Byatumye abahiga izo nyamaswa bimukira muri za pariki zigenga no mu ntara ya KwaZulu-Natal nk'uko Minisiteri y'ibidukikije ibigaragaza. Mu itangazo ryayo, Minisiteri yavuze ko aho ariho hishwe inyinshi mu nkura uyu mwaka. Guhiga inkura akenshi bigirwamo uruhare n'abantu bari imbere mu gihugu hamwe n'abanyarugomo b'abanyamahanga bajyana amahembe yazo hakurya y'imipaka. Minisiteri ishinzwe ibidukikije muri Afurika y'Epfo yavuze ko ayo mahembe ashakwa cyane by'umwihariko ku mugabane wa Aziya, aho agemurwa mu bihugu nk'Ubushinwa, Malaysia na Vietnam.
Barakozi bagenzi bacu kuri amakuru badutegure bakabaheje kudushikiriza yo nayandi. Ndabibutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze mu gihugu cyo Burundi habandanya kuvugwa ikibazo cike na gisukari n'igitoro mu mugambwe Senela utavuga rumwe na leta. Bemeza ko ibi bibazo bifise imizi muco uwo mugambwe wita itunganywa ribi ry'igisata cyo budandaje. Mu kiganiro cihariye nagiranye na Agaton Rwasa atwara Senela akaba yarigeze kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu, yatanze umuti kubwiwe wo vugutwa kugira ngo isukari yabaye umuzi wibuye yongere iboneke. Ico kiganiro Agaton Rwasa aranishura ku bindi bibazo by'inkora mutima bivugwa ku Burundi na mubajije.
Isukari icyo kimwe n'ibindi bidandazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagweta abantu yategereza kudandazwa n'uwo ari we wese. Uruganda rumwe dufite gukora isukari gusumo mu gihe dushaka gukwiza isukari abarundi bakenera, ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga nta yindi nzira iriho zayi tora inyishu y'ikibazo isukari kuyirondera mu gihugu cy'Uburundi isukari ko kugurondera ikintu kibujijwe kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro gikena mu bindi bihugu hose usanga gihari hari abavuga ngo kitunze ibereye ko cyashe kiboneka ndabyibaza uko kuko amahera y'agaciro yo kukizana ntayahari mu gihugu ukibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneke y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngabo zagiye kugarura amahoro muri za Somalia za Centrafrique aza ku kwezi ku kwezi yose ashije mugabo ntawumenye igihe nakoreshwa ahandi mbona ni nyamukuru mu ibyo byose gukena kwayo ni iryo tunganywa ribi igisata cy'utumwa uko ufashe ibidandazwa kanaka ukabigemera akagwi k'abantu kuko wabonye n'abafite uburenganzira bwo kubidandaza ako kagwi impera n'imperuka karuhira kwigira ibyo kishaka
mudufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira bikaje tuyihingure leta yo babe ntambane
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibi ntambamye kuko none utari umusenzi David ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburose naho nyine urumva ntihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga kumbure ibi bijya gukorera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyaga nkuba n'ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro rero uyashingaho ugakoresha umuyaga nkuba wakuye bigaruka hahandi itunganywa ry'igihugu.
Honorable Agathon Rwasa, hari ikibazo kimaze iminsi kivurwa hagati y'Uburundi na Congo, aho hari amashyirahamwe yemeza akavuga ko afise ivyemezo yuko Uburundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Ico kibazo mwebwe haico mwamukiziko?
Ico kibazo nibyo kivugwa ayo mashyirahamwe ntarasoma ku mbuga mvungukana bumenyi murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari cewe nk'umushinga amateka mugenzi yuko amategeko kugira ngo igihugu kigomore ingabo bisaba yuko bavyemererwa n'inama nshinga amateka n'inkingo z'amateka iyo nama nshinga amateka y'iwacu n'inkingo z'amateka tukaturegera tubwirwa icyo kintu umuntu wabifata uko nyene uko leta ibivuga tubyakira uko bwabo kure kuguma ari ukuri ibyo aribyo byose nimba abakongomani bavuga bati barabonera izo ngabo z'abahungu mu gihugu cyabo hasigayeho leta yonyine itabeshuza canke ikemeza yuko ivya kongomani bavuga aribyo canke atari byo
hambavu y'ivyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi imbonerakure ziravugwa ko ziri muri Congo mwe mukavuga muti dufata ivyo leta itubwiye amashami ivyavuga navyo turavyumva ariko rero imbonerakure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakura makarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi ba banyu ko mu bafise hirya no hino haico barababwira kuri ayo makarashishi yo bakorwa nabegamiye umugambwe uri ku butegetsi
oyi byo sagasishishwa rumu ari se byo babigira akera ho amya bigira muri ya ntumbero nyene yo gutera abantu n'iki tudi migambi bafitiye ubwo rwaruka cyangwa arigeze no kumva urwo rugambo sende DFD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupa kuri uyu meri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mbwabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko sinibaza yuko mu gihe cya none ubwato upakira amakonti neza nibaza ko hari abantu bazoza kwikorera amakonti neza bayakura mu mato ngira ngo nihindi apfuze kumbura ko hari aho bazoba barubika mu butumwa nyine bwabo nk'uko babyivugira
abaza bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izo mbonera kure muri Congo kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafise ukuri canke nta kuri barimo
sino cyashoka mvuga ngo bategurwe kugira bagenda cyangwa bagende hariya mugabo mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarugike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozuva bibagora mu gihe bogenda yo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi ngire bisigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungite aho hantu.
Agatongo asa mutwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi turashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye by'ibigezeho mu gihugu cy'u Burundi.
Mwakoze namwe kutoa mikro.
Agatongo rwasa nanamubajije kubindi bibazo bitandukanye muri byo harimo icagona ku mugambi wa leta wo kugabanya intara zigize u Burundi. Tubabaridarikire kuzokurikirana rero makuru yacu yejo igice ca kabiri cikiyago twagiranye no mushinga amateka. Agatongo rwasa atabwa rumwe na leta y'u Burundi akaba yarigeze no kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Tumi amate gato hamaduce tuja muri Kenya. Muri Kenya mundwi iza hazoba amatora y'umukuru w'igihugu. Ibipimo byerekana ko Raila Odinga ashigikiwe na President Uhuru Kenyatta ariwe ahabwa amahirwe menshi yo kuzotsinda ayo matora, ahanganye na William Ruto asanzwe ari Vice President wa Kenya. Mugenzi wa Trade Rwema yavuganye n'umusesanguzi w'umurundi yitwa Bosco Kubwayo ari mu gisagara cha Nairobi, amubaza uko inyiteguro yifashe mu gihe hasigaye iminsi indwi gusa kugira ngo ayo matora abe.
Uko bimeze hari igicuka kinini amamazo ikomeye cyane aho mu mihanda duhura n'amamodoka menshi agenda yamamaza abana bariya, ugasanga ibibanza publike byinshi byabyakiriye abanyapolitike bari kwiyamamaza. Ariko ugiye kuraba abanyagihugu ba Kenya imodoka imirenganye barayumviriza, ubundi agera akamwumviriza, ariko nta ntureka tuyatangura kubona nyinshi ngo abantu batane mu mutwe batane nk'uko tumenyere kubyumva handi tubona umengo n'ibintu bisaba uko abantu babandanya n'ibikorwa byabo bya minsi yose nk'uko bisanzwe. Nubwo n'ubu mpamagaye nari ndi hagati mu gisagara mu kazi ka minsi yose, abantu bari mu buzi bwabo bwa minsi yose, imiyamamazo nayo irabandanya.
Ni amatora agiye kuba umukuru w'igihugu usanzwe ku butegetsi atazaba yitabiriye kuko azaba asoje manda ze ebyiri. Gerageza utubwire ku bantu badasobanukiwe neza politiki yo mu gihugu cya Kenya, abakandida bari imbere muri aya matora ni bande?
Uyu munsi muri aya matora uko bivuze nta warasanzwe ari umukuru w'igihugu arimo aziyamamaza, kiretse uwari icegera ciwe William Samuel Ruto arimo mu bariko bahatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ubu rero abariko bahatanira ahanini muri icyo kibanza n'abakandida bane ni William Samuel Ruto hamwe na Raila Odinga, uwahoze ari umukuru wa opozisiyo muri kahise k'iki gihugu azibayemo umwanya muremure, yabaye n'ubuhatanira cyane agateka kazina muntu. Ariko uno munsi igitangaje ni uko yari ari hamwe n'uyu mukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta agiye kurangiza ubu bagiye hamwe. Naho umukuru w'igihugu agenda ca henshi agenda avuga ati uyu musaza niwe nizeye uzomutore azobarongora neza, biboneka ko ari washigikiye. Abandi bakandida bahari ni babiri ntibaboneka neza cyane, ni umwe yitwa Wajakoya asanzwe avuga ibijyanye no gucuruza marijuana, akavuga ibijyanye no korora inzoka, hakaba n'ubundi mukandida umwe ariko ahanini ababoneka cyane n'abo babiri Raila Odinga na Ruto asanzwe yari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu.
Hanyuma se Bwana Kubwayo, kumva ko umukuru w'igihugu ashyigikiye umukandida wari usanzwe ahanganye nawe aho gushyigikira uwamubereye vice perezida igihe cy'imyaka myinshi cyane amaze ku butegetsi, impamvu z'ibyo mwaba muzizi?
Impamvu ntawe ushobora kuzimenya kuko ugiye kumva n'uvuga ko babivuga abasakuza atawomenya by'ukuri icyumwe yapfuye n'umwundi. Ariko intandaro ya byose aho byagiye kugaragarira hari ikintu cyabaye muri iki gihugu bise handshake, aho Raila Amolo Odinga yaramukanije na Uhuru Kenyatta bagahuriza ku cyiciro cyo guhuza abakenya kubanwanisha, kuko Kenya yari igiye gusa n'ibigabuzwamo kabiri mu gihe bishariye iyi manda irangiye Raila Odinga atagiye mu matora. noneho barahura bararamukanya ariko bashobora batari bazumvikanye ko neza n'icegera cyiwe ari we William Ruto aribyo byatumye rero haca haba icyo kibazo cy'uko kugeza n'uno munsi ntibigeze basubira kujya hamwe amaze kwitanga nka kandida William Ruto Raila Odinga nawe akitanga twagiye kwisanga perezida yagiye ku ruhande n'uwaratanzwe ari muri opozisiyo ikintu kitumvikana kitaboneka neza cyane abantu bose kirabatangaza cyane
ku bijyanye n'ibipimo biva mu baturage bazatora ninde abaturage barimo guha amahirwe menshi ikindi wenda wanavugaho ni ikijyanye nuko hari umugore watorewe kuzaba vice president igihe Raila Odinga yabatsinze ibyo byo hari cyo byahinduye kubijyanye nuko abaturage babona ayo matora
uko biri no munsi biri bari kugira abahinga bakarondera bakavuga ati ndeze n'uyuhe azimere azimaze kuba inshuro zibiri kugira biboneka Raila ariwe ari imbere ku majwi menshi imbere ya Ruto ariko ugiye kubiraba hagati mu gihugu biragoye kubona cyane kuko iyo bakorana ubona ababashyigikiye kose bose baba bashyigikiye benshi ku bibuga mugabo ese n'ibyo biriko biragaragara ku bageni kuri abo bakora ayo matohoza biraboneka urazi inguvu Raila Odinga ahabwa n'ubutegetsi n'ubuyobozi buhari hanyuma hari azoba icegera cy'umukuru w'igihugu Raila Odinga yotsinda witwa Martha Karua uyo nawe yarigeze kuba yitoza nk'urugenga rw'umukuru w'igihugu mu myaka yarangiye kandi yarasanzwe ari impirimbano ikomeye cyane kugira gatega kazi na muntu yasanzwe n'umushinga amateka akabaza mu gice bita Mount Kenya ni uruhande rwo mu bwoko bw'abakikuyu aribo bajya batwara igihugu umwanya muremure uno munsi kandi bari abakikuyu baramushyigikiye cyane nawe n'izindi nguvu Raila Odinga agenda agira kuko azana inguvu z'abakenyezi bikabona ko umukenyezi agiye gushyiga imbere noneho kandi akatagenda muri kiriya gice bakajyana na Uhuru bakagenda gusaba y'amajwi kandi nabo nibo ari majorite muri iki gihugu nabyo nyine bikamuhinga naho nyine ariko na Ruto nawe nyine icegera cy'iwe w'umugabo nawe ava muri ako karere mugabo ugiye kuraba Martha Karua arasubiza cyane inguvu nicyo cyegera cya Ruto
Bosco kubgayo umusesenguzi uri mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubga kanyu hajwe rya America.
Nandi ndabashimiye mwakoze cyane.
Reka tuve muri Kenya tuje mu Rwanda aho nari nababwiye ko dufitiye agakuru keza abigisha baho leta yatangaje umugambi mushasha wo kubongera imishahara mu gihugu cyose iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% bitewe n'impamya bumenyi y'umwarimu Geoffrey Mutagoma atubandanirize ino nkuru
Itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda Valentine Uwamariya rivuga ko iki cyemezo kije gikurikira iby'inama y'abaminisitiri yateranye mu mpera z'ukwezi gushize ikavuga ku ngamba zo kuzamura imibereho myiza ya mwarimu mu Rwanda muri zo harimo kubafasha kubona inguzanyo binyuze mu kigega mwarimu Sako guteza imbere ihame ry'uburezi mu mashuri ya leta naterwa inkunga nayo ndetse n'amashuri yigisha iby'imyuga mu byemejwe harimo kugendera miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda ikigega umwarimu Sako mu rwego rwo kubunganira kubona inguzanyo zikenewe iryo tangazo rivuga ko abarimu barenga 68% bafite impamya bumenye A2 bongerewe kugeza kuri 88% by'umushahara fatizo abarenga 12,000 bafite impamya bumenye ya A1 bakaba bongerewe 40% by'umushahara fatizo kimwe n'abafite impamya bumenye ya kaminuza yo mu rwego rwa A0 barenga 17,500 umushahara fatizo kuri ibyo byiciro uzaba uri hagati y'amafaranga 50,000 kugeza kuri 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda iryo tangazo kandi rivuga ko abakozi bo mu nzego z'uburezi abakuru b'ibigo n'ababungirije nabo bazongererwa imishahara ibi byemezo bikaba byatangiranye no ku kwezi kwa munane ari hashize igihe kinini abarimo batakamba ku imishahara yabo itajyanye n'ibiciro by'ibikenerwa ku masoko bikomeje kuzamuka benshi bakemeza ko byarushijeho kuzamba igihe cya COVID-19 cyatumye abarimu batari bake bisanga nta kazi bafite
Geoffrey Mutagoma na wewe tugukengurukire nari nabiciye ku masonga nkitangura imyerekano muri Republika ya Demokarasi ya Congo irabandanya yo kwiyamiriza MONUSCO Imonisko yurikemo inteko za ONU ziri kugarukana amahoro muri ico gihugu. Uno musi rero umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres amwe n'umuhagarariye muri Congo n'umuhagarariye muri Congo biyamirije abasirikare ba MONUSCO bishe abanyagihugu ejo kuwa kabiri. Abanyagihugu biciwe nabo ni babiri bishwe n'inteko za ONU ni babiri, 15 bakomerekejwe n'amasasu yabo basirikare bari bavuye mu karuhuko. Thomas Kamili ndireka tubwire uko no munsi byari bimeze mu gisagara ca Beni mu ntara ya Kivu yo mu buraruko.
Imyigaragambyo yaganaga ku cicaro cya MONUSCO, abapolisi ba Congo barashe ibyuka biryana mu maso, naho abasirikare ba leta ya Congo barasa amasasu mu kirere, bityo imyigaragambyo iranyanyagira ariko nta muntu wakomeretse. Iyi nkuru dukesha ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ivuga ko abashinzwe umutekano ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bashinze amahema imbere y'ikigo cya MONUSCO kugira ngo bahakambike maze bakirengere. Abasirikare ba MONUSCO nabo bafunze irembo ry'ikigo cyabo n'ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu. Umwe mu bayobozi b'imirimbanyo za demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bakoresha imyigaragambyo witwa Losuire Shabani yatangaje ko abaturage bazakomeza kwigaragambya kugera igihe MONUSCO yise ba mukerarugendo ibaviriye mu gihugu. Mu minsi 7 ishize, abaturage 18 n'abasirikare 5 ba Loni bamaze kugwa muri iyi myigaragambyo yo kwamagana ingabo za MONUSCO mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana ngende ndabibukije muri makeko. Imyerekano y'abanyagihugu muri Repubulika Demokarasi ya Congo bipfuza ko inteko za ONU ziri muri MONUSCO zibavira ku butaka irabandanya. Abanyagihugu babiri nibo bishwe ejo muri Tanzania, bishwe n'abasirikare bari muri Brigade d'intervention ya MONUSCO. Abagize uruhara mu kurasa abo banyagihugu binjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo baciye ku mpaka wa Kasindi ejo kuwa mungu ni abasirikare bo muri Tanzania. ONU ivuga yuko izo bahana biboneka. Umushingamateka Yobangira Safari Nshuti hagaririye karira ka Masisi mu nteko nshingamateka yabwiye ijwi ry'Amerika ko ico gikorwa co kurasa abanyagihugu kije kongera umwuka mubi hagati ya MONUSCO n'abanyagihugu basanzwe bariko barakora imyerekano itandukanye. Mwavyumvise muri ano makuru. Muri Kenya mu ndwiza hazo amatora y'umukuru w'igihugu, ibipimo vyerekana ko Raila Odinga ashigikiwe na president Uhuru Kenyatta ari wahabwa amahigwe menshi yo kuzotsinda ayo matora, ahanganywe na William Ruto asanzwe ari vice president wa Kenya. Mu Rwanda naho leta yatangaje umugambi mushasha wo kongera imishahara y'abarimu mu gihugu cyose. Iyo mishahara yongerewe hagati ya 40% na 88% bitewe n'impamya bushobozi y'umwarimu mu gihugu cyose. Muri ano makuru kandi mwumvise Agaton Rwasa atavuga rumwe na leta y'u Burundi atanga kuri we ico yise umuti urama kwikena gisukari n'igitoro bimaze iminsi bivugwa muri ico gihugu, asaba yuko igisata c'ubudandaji cicarigwa amasoko agahabwa bose kuri we asanga amasoko ahabwa bari ku mugambwe uri ku butegetsi gusa ikiganiro ciwe cyose mushaka kongera kugisanga kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwakoze mwebwe mwari muduteza abiri kuri mikoro mari kumwe na Jodiana Ninahazwe yakoze na Diataha yegeranije amajwi yacu hamwe na ingenieur Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma twese ku izina rya bagenzi bacu tubifurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha murara hajyana hatajyana harari umwasi.